Honorable Agathon Rwasa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi isubirizwa rya Alain Guillaume Bunyoni na Gervain Ndirakobuca na yakire gute mu kayi ya insiguro
twayekeye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanu tizera cyane leta yivuga ko irimo abantu babanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nkuko ariwe abajejwe leta yari kugira inguvu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya yagora umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombo nuko rero tubifata
Uwo muvuga bitakunze kwahindurwa n'indega Honorable Rwasa
oya nawe nomenya kubera yuko umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo kumva yuko hari agahaze muri mu bashikiranganje bagize leta kuvinya ngo n'uyu canke n'uriya biragoye mugabo ikigaragara yuko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko atabintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozo kwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro ya SNDFDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanavuze avuga ko hari hawo yikeka bamwegereye mu mugambwe SNDFDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tininaka umuntu yo bifata nyene akafata yuko naho cyoba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je ndovuga nti ko barukubera kumbure ibyo bavuga yuko mu ntamashikiranganje imwe abanebwe harimo abatabishoboye nicyo je ndofata cyane cyane
hanyuma mukitegiki mwebwe mu ntamashinga amateka kuri Gervain Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega igicanye kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inama shikiranganje ahanini je novuga nti icyo ahubwo twokibura Gervain Ndirakobuca na president Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro uko riri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu cyanye umushikiranganje uwo ari we wese ukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko atari ubusendedefudd cyazira yuko uronka amabanga muri leta ibyo twatuvuga tuti nibabanze bahere ngaho bakosore kwibaza yuko bifiswe mu minwe n'abasendedefudd ariho byogenda neza byaragaragaye ahubwo ko ibintu byayangaye gusumba ibumve rero yuko Burundi ari ubw'abarundi bose hanyuma bashinga amabanga ababishoboye batisunze rwose iby'umugambwe barabe ineza igihugu gikeneye ku bana bacu babishoboye hanyuma bahe bajeze amabanga ababishoboye ntibahe amabanga abantu ngo nukubera n'uko basangiye umugambwe
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye Alain Guillaume Bunyoni ariko asubijwe na Gervain Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije inguvu sawuza ko ayo maso soma neza igihe ubwirizwa nshingiro nk'uko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze he icizere kikabahe kuri mwebwe ku byo mwipfuza
kuganje ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko azigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwiza kubanza kwikurako hanyuma bakumva yuko amaso yabo agomba kuraba nk'amaso y'abarundi ntarabe nk'amaso y'abanyamugambwe baravye nk'amaso y'abarundi rero icyo gihe bazokora iby'abarundi bipfuza mugabo nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizokugira gitera intambwe imbere
inguvu n'intege nke za ndakugarika ariwe Jarve ndira ko bucayo bafise azanye mu muziko adafise kugira ngo ico gitambara cuguruke zoba nkizahe tuce ku masonga
sinovuga ngo ni nguvuza ndise ndengira ko buca canke ngo ni za president Evariste Ndayishimiye novuga yuko ari akigoro ahaniniya abo bantu bose bo muri CNDD-FDD muco bise systeme yabo babwirizwa gutahura nibagerageze barabe imyaka 17 igiye kuba 18 baramutswe igihugu barabe aho bashikira igihugu kiri barabe naho kigeze batavyirengagije igihugu anticyateye imbere ahubwo cyasubiye inyuma barabe rero bahindura ingendo bumve yuko tugomba gufashanya twese nk'abarundi twubaka Burundi tuve muri iyo migozi y'umugambwe kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe wabo ni bavuga ngo umugambwe wabo nicyo gihugu nibwo Burundi iyo mvugo bavavanure nayo bumve ko Burundi atari umugambwe gutyo bazoheza bakore ibijyanye n'amategeko y'igihugu aho gukora ibyipfuzo ibijyanye n'ibyipfuzo by'umugambwe aho ni wowe nyine ngo ushaka kuronka ingufu zo gukora bavyirengagije naho urumva yuko itoca bigenda nabi imbere no gusumba.
Honorable Agaton Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ivyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ivyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora iyo kudeta bavuga itanabaye ayo makuru ari ico muri ayumva ko ga honorable
no ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi umwe wese icyo yumviriye cyangwa icyo yipfuje urashaka gusanga yagishyizeko suko abandika bose cyangwa bavuga baba ari abahinga y'ibyo baba ariko barandika cyangwa kuvuga mugabe cy'umuntu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga uwo yahora ari umushikiranganji wa mbere kumbure hariho ibyo yobazwa imbere y'ubutungane numva ko byo ari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashaka gukora amakosa kandi muri icyo gihe amakosa mwagiriye ku muhanda byo bari ibintu bisanzwe mugabo sinokwemeza ngo ibyo bari kwandika byose ngo nukuri kuko ubwambe na mbere n'abavyandika n'ushoka umenya ngo nibande bavyanditse hariho n'abashaka kwandika ibintu kugira ngo bateranye hariho n'abandika ibintu kugira ngo baryoshe inkuru babone yuko ibintu bikomeye hari no kwandika mbere kugira ngo basamaze abantu kugira ngo bibandanirize ku buryo bari barimo abantu basamara ibyo kumbura atari nabyo rero ibyandikwa umuntu abigenda ko gake gake ibisigaye ni kubiraha bisipaso ibyo bizakora n'ibyo bizosigura yuko ayo makosa yoba yarakoze cyangwa atayakoze.
Uburundi kandi no munsi honorable Agaton Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose bije bihuriranye nabo bategetsi umwe yakombo n'undi ashize mu kibanza ciwe nibere ryayaze mu mugambo uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibereke oyaga ntibisanzwe ko n'abana b'abantu ko hoba ari mu buryo bwo gutunganya neza ibijyanye n'umutekano naho nyine birashoboka kimwe tumenya nuko ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyi cyanye kumbo iriya ushobora kumenya imvo nyamukuru nuwo aba yabikoze si umuntu abisomye yanditse ngaho cyanye abitangarijwe keretse umuntu ashatse kugerageza kwiyumvira mu kibanza cy'uwundi aho no hapa mvuga ibintu kubure bitari byo reka tubifate uko tubibona uko babisohoye hanyuma uko bazaba ariko barabikora kumbure uwavuga uti bwa bundi byo byatewe n'iki cyane byatewe na kiri ariko ubu umuntu yaba yihuse yavuze ngo nukubera iki cyane kubera kiri.
Honorable Agaton Rwasa umushinga amateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi CNL tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe.